muri kino gihe abakozweho bari mu barabara kubera amazu yabo yabomotse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bari mu maganya adasanzwe
twebwe tukabonye ko ari baryaguye ntitubona icyo twofata n'icyo dukora
ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomokra yose irimo ibakwibarabara urumva nakina kimwe dusigaranye
cyabaye ngaha muri gasenyene n'agahomera abantu kubera amazu menshi yaragorotse bamwe turero katuranapfuna gure karo
twebwe ejo haraguye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapangayi bo burumva ni ngorane nk'uto bafise n'amafaranga ngo gucapanga ubunyene acaje mu barabara
abanyagihugu barafise icyo basaba leta muri bino bihe bidasanzwe
cyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mwibi bihe bigoye turimo
twasaba ko leta yobonye yodufata mu mugongo
nuko twosaba leta ko yodufasha kuturosa amabati naho tuba
twe dusaba ko leta yogira icyo ifashije rwose igatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihuhusi ko ntibasubira kwiga amashuri yababaye rwose hamwe tutabona icyo twokora
Hatungimana Richard arongoye zone Gasenyi ya komine Buganda amenyesha ko ivyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komine ntacyo kwishoboza
abene gihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta ucika urutoki ngo agwihambitse bako bararaba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha nk'abajije intwaro turegera abene gihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko sitwegwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku bene gihugu bahuye n'iki kiza dufasha cyane
kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ku imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye
icambere no kubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira dukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshuri babarigira kugira ibyo ntibihagarane
Lieutenant Colonel de Police ntaho batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe n'ahatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basaba imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guhindara batagira aho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu burapfa abandi 15 barakomereka abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikizana ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukinga ibiza Desiratungimana Kigali ijwi rya Amerika.